Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jude Diane na Hazwe ndongo ibiganiro makuru tubafitiye muri kano kanya.
Burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu. Abo benshi bake barabyipfuza ariko nta numwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba. Nawe barabyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ni bidahubwo byo bagora gushira mu ngufu.
Uyu ni Gabriel Butoyi arongoye urunani rw'abarovyi mu gihugu c'u Burundi avuga yuko igituma abapfasoni bataboneka muri uwo mwuga ari kubera uburyo budateye imbere uwo murwa ukorwamo mu gihugu c'u Burundi ni mu gihe abapfasoni bo bakomeje kuvuga ko bakumiriwe muri uwo murwa muri uyo mwuga turabigaruka ko handi hato co kimwe n'inkuru yerekeye igitegwa c'ikawa kibangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu c'u Burundi abarimyi basaba leta yuko yo baronsa imiti Hakuna baza nkababwira muri make ko perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ashikiza ko yabwiwe ibiri mu majwi yafashwe ku rufu rw'umenyesha makuru w'umunyarabiya Saudite Jamal Khashoggi yiciwe muri konsula ya Arabiya Saudite Istanbul mu kwezi guheze ariko ngo ntiyifuza kuvyumviriza ko ari ubwicanyi buteye agahinda kandi bubabaje cyane. Trump yashikirije ku wa gatandatu ko leta yiwe ishobora gushira habona ivyatohoje kuri urwo rupfu ejo ku munsi wa kabiri. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu nabwo bwavuze ko butararangiza amato hoza na himenyesha makuru vyo muri Amerika vyaseguye ko ikigosiya kijejwe igerageza iperereza hanze y'igihugu cemeje ko muhungu umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ari we yategetse ubwo bwicanyi. Arabia Saudite niyegetse urwo rufu rwa Khashoggi ku bantu 11 batamu muri bo ico gihugu kivuga ko kizobacira urubanza go gupfa. Uramatari wa leta ya California muri leta zumwe za Amerika ashikirije jo kwa mungu ko afise icizere cuko perezida Donald Trump ashobora gufasha iyo leta kurwanya umwe mu miriro mibi muri kahise kayo. Ni nyuma y'urugendo Trump yagize muri California, Governor Jerry Brown yavuze ko perezida Trump yemeye kubafata mugongo urwo rugendo rwabaye ku munsi wa gatandatu. Brown yibaza kandi ko iyi miriro yatongoye California izotuma abari bafise amakenga kuhindagurika ry'ibihe bagiye guhindura imvugo mu myaka iri imbere. Trump yagendeye California ku munsi wa gatandatu aho yagiye kwirabira ivyononekaye mu myaka amazu ashika ku 970 ariyo yasambuwe abantu 75 barahasiga ubuzima mu gihe abazimye imiriro barenga 5,505 bakiriko bararwana n'iyo miriro itarashobora kuzima yose. Umwaka urarumanye abanyagihugu muri Australia batoye ibwirizwa ryemerera abahuje ibitsina kubakana. Ubugeni bushika 5,505 buramaze gushingirwa mu mwaka uheze kuva Australia yemeje iryo tegeko. Gushika ubu hariho abatarashigikiye na gato barimwo abanyamadini hamwe n'imihari y'abatagitsimbataye ku migenzo ya kera aribo bita abakonservateurs mu rurimi rw'Igifaransa. 62% by'abanyaustralia baremeje ubugeni bw'abahuje ibitsina matora. Iryo tegeko ryacanishijemo Australia mu gihe abashuka 1,000,000 baryemeje, abashuka 5,000,000 bo baracarwanya ababana bahuje ibitsina. Iryo tegeko ryemejwe n'amashinga amateka ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12/2017 ribitegeko umunsi wakurikiye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
abapfasoni barangurira imirimo yabo itandukanye ku nkengera ya hakoregwa umwuga wo kuroba mu gihugu cy'u Burundi basaba yuko bureka gukumirwa muri uyu mwuga mu ruhande rw'abarongoye urunani rw'abarovyi bo basigura yuko badakumiriwe ariko hanini gituma badaseruka muri uwo mwuga ariko ari umwuga ukora bigoranye reka ibindi tubaze mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Rumonge kuturabira uko byifashe
Ni kunkengera ikiyaga cha Tanganyika muri commune Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu Imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburovyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto abagabo baroba bavuga ko ico gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifise imiziro
barashobora kuvuga ati iyo utashi muhira kirazira ko mu kazi k'ikirovyi uhava ugenda ucama yandi mayira bijanye no kubona n'abadafiye canke abakenyezi mu gihe rero bishitse
kubona naca gukora imibonano
mpuza bitsina n'abakenyezi canke abafasoni mu gihe rero bishitse bakajyana bose hamwe mu mazi Birinze abishika bikitamo ndibaze ko kazi muri cyo gihe ko bakabaye nabi bivanye n'ukuntu wo muziririzo mu kazi kirovyi wanyeho
none ko warumaze kugakora hari ibyo wo barabonye byigeze gushika mu shaka kwa mufise nk'ivyemezo yuko hamwe bishitse nyene mwimbuto sura kugenda neza
babivuga uko tukabifata uko mugahituzi ko umuntu yabifitiye ubuhamya neza sindari bwa bigeze nange ngo nange rashe n'umwengano bitinyu ko nyene
Nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze batandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko bore kurigwa kuroba
mwarushereka bature kuri rena twaro gore kurobe namwe mu ruhuko babarobeye
Nano wokwa woro
bavyemeye ndashobora kuroba
bande babikwemerera
abo hejuru b'inzego zo hejuru
abarobyi
oya abarobyi nibo bemera yuko abagore bari bo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru atabagore nibarobe turashobora kuroba
ariko kandi hari undi mugwi w'abakenyezi usa n'uwikumira Huyu afatira ku muziro
nabyo boshobora
niyo miziro niyo
niyo y'abagore kuroba nabo boshobora kuyinzira muri Tanganyika
ekanaba bavuga ko uburovyi ari gikorwa cihariye abagabo
ku ruhande rw'iwanje cyakazi kuroba ntako ndoshobora bisabwa ingufu igiti kirayi sishobora gutarika urumva hari ibintu bakora amazi gukwegura urusenga ntabyo shoboye none ndabanza kwitanika ngo ngiye kuroba atabyo shoboye cyakazi shoboye ni kurima ni kudaraza
cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiwokwemerera kuroba
oya umva aho ni ya nkoko yo birengaye nsaki kuva kera hamwe hari abagabo abagore ntibayigeze baroba
none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo
oya fasi cyo ntigishoboka abo babisaba barabikora tubirabe no twawe n'umwuga ko barakora kuteriza imbere abakenyezi natwe bazotugisha natwe tubikore
urumva rese abagabo babakumira muri ako
baradusumba cyane abagabo baraze utuzi twinshi
ariko namwe ngira mu basumba hanze
kubyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yonashobora no kubasoza mu bwato
twabishobora twogerageza ariko idashoboka Jendo baka piteni nka batwara mukurobo. Yego.
Ngoje hagati mu kiyaga mu gasozo bwa?
Yego. Kusozana ne biragoye. Turabishoboye.
Urongoye urunani rw'abarobyi mu Burundi Gabriel Butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kubwo iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo ya bene uyu mukenyezi igoye gushigwa mu ngiro.
Ubisanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi kwa musanzwe muze ko uruhigi ico gihe rwagerana n'ibintu by'ibigenzo by'amareba muri ico gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore adakuzi nta mugore adakora ku bwato mugabo urumvise byari bya kera byari byo bintu ba kera baziririzo ubu rero aho abantu batabe gusimukira ico byaravuye burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu abavuze bati barabyipfuza ariko nta numwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nawe rero babyipfuza mu mvugo barabivuga ariko nibura aho byo bagora gushira mu ngufu
uburobyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukogwa igihe cy'ijoro Kuva isaha 11 y'umugoroba abarobyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bavamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo urongoye urunani rw'abarovyi Gabriel Butoyi asigura ko ahanini biva ku burovyi butaratera imbere ikabindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Unaho dutandukira igisata cy'uburimyi nari nabicaye ku masonga nk'itangura igitegwa c'ikawa kirabangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Abarimyi bico giterwa njabuka amazi mu ntara ya Gitega basaba leta kubaronsa imiti amazi atararenga inkombe. Ibindi na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana.
Nkuko vyemezwa na Makario Ntirandekura arongoye ishirahamwe Inter Cafe rihurikiyemwo abarimyi b'ikawa, izo ngwara zibonekeza mu ntara nyinshi kandi zirabangamiye igitegwa c'ikawa. Makario Ntirandekura abandanya avuga ko ubushakashatsi bukogwa ariko umuti wamutogwa kenshi nturama kandi n'imiti yo gupoma ntiboneka uko abarimyi bavyipfuza.
Mu byo kuri nk'abarimyi b'ikawa izi ngwara zihaboneka kitwa ku ngwara iturembeje n'imiti ihari ni mike, mugabo turabe iyo mike ihari ibibanza bimeze nabi bimeze nabi twoherako. Mu gisata cy'ikawa hari ingwara nyinshi zibangamira ico gitegwa zitamenyewe mugabo zibangamira cyane igitegwa cy'ikawa, nk'ingwara ya anthracnose bita urukarakara, ingwara zana ibintu by'ibifukumabi ikawa bita ruye, n'ingwara y'ibikoko ibinyo bitobora ibiti by'ikawa. Tugasaba rero ko birashoboka ko hariho ibidaca biboneka n'ingoga, ibyo byo byoshaka gukora bikanyaruka byokorerwa mu mirima y'abanyagihugu ibyo bita recherche action kugira ngo namba babikoreye mu banyagihugu bakabishima bakabona ko bashobora kubikoresha bikoresha ubwo nyene. Ubushakashatsi burakogwa mugabo ugasanga ibivuyemwo ntibifasha abantu ko bimara igihe kirekire imyaka 30 irenga.
Estashe Chimaye ajeje igisata cyo kugenzura ingwara n'udukoko twonona ibitegwa mu bushikirandi burunyi n'ubworozi amenyesha ko bakoze amatoza kuri izo ngwara.
Ibyigwa byakozwe ku ngwara n'udukoko bibangamiye kitego chikawa ahanini kwa watu kwa koreye kuingwara bita rukarakara, ingwara bita ingese ya mababi nibinyo bitera ibitegwa vyikawa. Ngirageje kubandanyiriza ko kugirango turabire hamwe uko twasanze vyifashe fiyo ngwara bita rukarakara nivyo mu gihugu cyose irahari ariko hakaba ari intara ziza kwisonga arizo Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rirare hamwe n'intara ya Kayanza. Turavye kwiyo bita ingese y'amababi nayo nyine twasanze mu gihugu cyose ihari intara zize imbere gusumba izindi akaba ari intara ya Muyinga, Makamba na Kirundo. Twarakoreye no kwivyo binyo bitera ibiti by'ikawa mu ntara zimwe zimwe nk'intara ya Muyinga, Makamba, Rutana na Kirundo ariho bigaragara ko ibyo byononyi byatsindaro.
Isashe Ntirandekura aravuga umuti w'izo ngwara.
Kugira ngo umuntu agwanye izo ngwara canke ivyo vyononyi ahanini dushimikira kuki ku buhinga bwo kurima, aho twovuga kugira iki gukorera ikawa zacu tukabagarira tugakata tugasasira tukazana ifumbire, ivyo byose tubikoze tuba tuko turagwanya za ngwara canke tugabanya ubukari. Ariko iyo bibaye ngombwa harabaho kwifashisha imiti mvaruganda nayo ikabifasha bishimishije mugabo naho mu kuyikoresha twama dusaba ko abantu bomera amagabo kuko iyo miti n'uburozi.
Abarimyi bo bamenyesha ko izo ngwara zitamenyerewe kandi imiti yo gupoma idakwiye, bagasaba leta kuzana imiti ikwiye ibintu bitarayangara. Mu shingirandi bw'amagara y'abantu bo bavuga ko kimwe mu miti abarimyi bo barakoresha ari kunoba ubwo bukoko no kurandura ibiti vy'ikawa vyamaze kwandura. Mu gihe atacokogwa vuba abarimyi b'ikawa basa makenga k'umwimbu w'ikawa uzogabanuka ku rugero runini mu gihe ico gitegwa kiri mu vya mbere vyinjiza amahera agaciro mu Burundi. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi, igihumbi n'ijana na mirongo irindwi, n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro kiracariwe inyuma mu ntara. Dutandukira igisata c'inyigisho mu karere duhereye mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'imyaka itanu iheze hatanguje inyigisho zishingiye ku ishuri nshingiro, bimwe mu vyigwa bitarashobora kuronka abarimu babinonosoye mu ntara ya Kirundo. Sendika Steba, imwe mu masendika y'abigisha ikora mu ntara ya Kirundo, yemeza ko ari ikibazo kiboneka amakomune yose iyo ntara, isaba leta kongereza inyigisho nkayishabwenge ku barimu bindi. Na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro, abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo. Ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga. Aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo. Bigisha kuri amwe mu mashure yo muri komine ya Busoni.
Hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kuri twa dusanganywe. Twari dusanganywe Kirundi, Karibiharuro, Gifaransa, twe dimiriye. Hanyuma barongeramo ibindi nk'imiswahili, iri ivyongereza za FCH. Ivyo iyo umwigisha ariko aravyigisha atabiherewe formation ihagije, na cane cane nk'ubu nta nyigisho kuri ivyo twe tubona mu mashuri twe twagiye turacamwo, umuntu akiye ko avyigishije gutyo ugasanga umwana nawe avyakiye uko afishe uko abironse.
Ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formation kwa tujya two muri programme yo mwaka wa mbere nyene, hanyuma bikagusaba yuko uja nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili. Nta notion ni muvize ku giswahili yacu zi.
Inyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshe. Ababigisha bavuga ko basa nk'abataco bavunikira.
Mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke, nakuvuga ubumenyi twa twatanze nti babuhagije. Icyo gihe usanga tuba ku mwimbo muke, umwimbo udahagije. Ibya bindi usanga umwana aca bangwa arose ibyo zihagije kuri ibyo, kuko no mwigisha bitanze n'abacyo cyabiziko.
Ingaruka zica ziba zazindi z'uko nyine usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe, kandi nawe ubundi yabimwigishije nawe akaba atabumenyi arasanga abifisemo. Uravye kuba wigisha na effective y'abana ijana urumari mumwe, ibintu bitubona cyane. Ugasanga abana ntibafise naho bicara, benshi twigisha bicaye ku mabuye, nta ntebe bafise. Ni bwa bumenyi buke nyene buvana n'izo ngorane barimwo.
Basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira.
Bijya byo kwigisha byo gutanga amaforomasiyo ku mwigisha, ugasanga ngo atuye kumwana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa ku cyongereza, uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu iryo shuri. Ejo bazamwunguruza bafekise uwo mwabamba kamafekise mu iryo shuri nko mu wa kane, ntazoguma mu mwimo muri wa mwaka wa mbere. Umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavuye mu wa mwaka wa mbere cyangwa giswahili ugiye mu mushasha, ugasanga kigisha ukundi. Bo gwiza n'amaforomasiyo kubigisha bose.
Sendika y'abigisha Sebe igize imisi igendera abigisha ijya nino mu ntara, iba iriko irumviriza ibibazo byabo, ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti. Muhigirwa Pierre Claver arongoye Sendika Stebe mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkoramutima.
Ege aho tugeza turabona koko by'ukuri ko hariho nk'ibyigwa bazanye bya ngo SH bya technology, abo barimu benshi ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basobanusanzwe bazi. Rero birabagora cyane, twasaba yuko uwo leta yoraba ukuntu ibaforoma amatsiye bagashobora kuza babyigisha babyumva.
Icyo bakora muri sendika baraheza bagashyikiriza ibibazo nk'ibyo leta. Muhigirwa Pierre Claver:
twebwe icyo dukora sendika yacu irakora na leta, iraheza igashikiza ibibazo muri leta, hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo iyo bashoboye kwabo gikora.
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku bya nkenerwa mu mashure. Musafiri Ndestor arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko n'umwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ibya nkenerwa haba mu bigisha, ibitabo, intebe n'ibindi bizoba byegeranijwe mu ndwi igiye gutangura. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho bamwe mu barimu bigisha ku kirwa ca Nkombo ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko ikibazo kibahangayikishije ari kinagi ivyumba ry'amashure. Abavuganye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bemeza ko hari n'abana bataja kwishure kubera ico kibazo.
baravuga ngo mu Rwanda harangwa n'iki
aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri ahabura cyari hagati ya 50 na 60 ibyo bigatera ingaruka kubana ndetse n'ababarira.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40 biragoye kujya mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora abana uko ari 50 niho uzasanga umwarimu akosora 5 barindwi abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza.
Ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo.
Hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira cyane cyane wibanze nko ku bana bigamo muri garidienne n'abana babageze mu wa mbere. Hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora.
Ibyo kandi biragaragarira no ku bana bagejeje igihe cyo kwiga usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara.
Namerwa ariko byose n'inzara niba ushaka kutudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka.
Iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushira mu kiko ngatwosa ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka. Hari igihe wacu bajya bintuma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba.
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Minisiteri y'Uburezi ubwo Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo.
Nka Minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza. Abahawe Smart Classroom tugomba nabo zo kuzuzuza abafite amamashini bagomba kwongerezwa uburyo bwa internet bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageza.
Aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa andabira arimo iryisumbuye ndetse n'iry'imyuga. Ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000. Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10. Ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakinuye, tumira amate gato hama tugaruke mu Rwanda tubabwira ibivugwa mu gisata c'impunzi.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
dusubire mu Rwanda nkuko nari ndabemereye turekeza mu ikambi impunzi z'abarundi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ivugwamo ikibazo cy'abakobwa benshi batwara inda zitifujwe hamwe n'imisore inywa ibiyayuramutwe zimwe mu mpunzi zivuga ko bitumwa n'uko rwaruka atacu rufise rukora ubushikiranganje bujejwe impunzi hamwe n'inzego zibaserukira bemeza ko bagerageza kurwanya ubwo buhumbu naho bitoroshe ni inkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru
Barazitwara mu nyene hatari na urabyumva n'ubuzima bw'inyene bwo mu nkamba
Ariko ari twengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko cama cahibonekeje necerekeye ndazi tifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubakizabo uwo mukenyezi ahetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduheka turi benshi abafise abagabo n'abatabafise
Habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba
ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izonda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahenda amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri uba wamugoye ashobora kuba avuga ati jewe n'ubundi ngirempfe n'inzara ikande ndondeze uburyo nohendana agahendana muri ubwo buryo ugasanga yandarayitwaye adafise niyazo ijana n'uwayimuteye umwana akamwanka
yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayuramutwe biri mu inzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ivyo bitabi bakanywa ivyo biyoga urumva nyene ko atari byiza kubabona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwipfuza kubabona bibona yego
aba nabo batsivyo byeyuramutwe birimo bituma haduka ingeso mbi harimo nizo nda zitifujwe
barabinywa arije babibuza no ngaha mu nkamba ariko bagoma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva rero numva ko babanywe ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafite icyo bajya ntibogenda kwiba
abantu ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba
umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo byeyuramutwe atari byinshi
ibyo byeyuramutwe twibinwa tubikuye hehe ko ataho tubikura iyi nkambi kandi kikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwahe ziza waragiye ko nakayuki bayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubozonyene nukanyoye nawe nyina bavuga ati afise nk'umujyango hanze yakamuhaye
ubuserukishiramwe ASER mu Rwanda yemeza ko amashiramwe mpuzamakungu atandukanye yitaye impunzi harimo na ASER akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hame no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka
SGBV protection
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hame no kugwanya ibiyayuramutwe ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose abaje inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kubyirinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 58,000 baba mu ikambi y'impunzi ya hama bagezwe no gwaruka Pierre Claver Niyonkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru tumushimire bivuye ku mutima cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye badushikirije amakuru n'ibiganiro byari bishimikiye ahanini ku isata cindero ubworozi n'uburimyi incuti bakunzi namwe bwe mwari ko muratwumviriza mwakenuye yakoze Macbilia Bero yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nanje na indemesheje iwanyu mu ntara y'uno munsi ngende ndabatumiye mu bindi biganiro tugiye kubatunganiriza muri byo harimo muri isangaza kuba ari gihe cy'isaha 12:10 muri antunga ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda nimuze kuyatangwa igihe cy'isaha 1:30 naho aza ko ari amakuru avugwa ijya nino ariko tukaza kwibanda kuri Afrika muranigwe rero mu banyu no mu byanyu nahayo kuri ayo masango tubahaye mubandanye kuryoherwa na programme z'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.